ava ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka agiye kubashikiriza amakuru yo kuri Nosa. Uburundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri Nosa ha, amakuru Nosa ha yaza kwibanda cane cane ku Burundi. Leta y'u Burundi ifise umushikiranganje wa mbere mushasha Javier Ndirakobuca yemejwe n'inama nshingamateka n'amajwi 100%. Uyu ni agatongo asa mukuru w'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe ari umushinga mateka. Muradutunga ku kibazo cyo mu buhinga bw'ibyuma amajwi atariko arasohoka neza. Amakuru yacu y'uyu munsi yazoba hanini yerekeye igenwa ry'umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakobuca yahora ari umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'iterambere ry'amakomine hamwe n'igenwa rya leta nshasha. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi n'umuntu ki?
General de police Gervais Ndirakobuca w'imyaka 52 y'amavuko yahoze ari mu rwanyu w'umuhari CNDD-FDD. Yavukiye ku mutumba wa Kibaya uri muri zone Ndora, commune Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Yize amashuri mato yiwe muri commune ya Gihanga iri mu ntara ya Bubanza ikabihana urubibe na Cibitoke avukamwo. Igice ca mbere cayisumbuye aja kukibandaniriza kw'ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Cibitoke, ica kabiri naco acigira kugisumbuye ryo muri quartier ya Ngagara i Bujumbura. Inyuma yaho yagiye kuri kaminuza nkuru y'igihugu mu gisata ca shimi, ariko ico gisata ntiyakiminujemwo kuko mu 1993 intambara imaze kwaduka mu Burundi yahisemo gufata umuheto aja mu ishamba kurwanya ubutegetsi bw'ico gihe. Mu barwanyi basangiye urugamba ko mu ishamba harimo President Evariste Ndayishimiye, umuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari President w'igihugu cy'u Burundi na Alain Guillaume Bunyoni asubiriye. Akiri mu ishamba ku rugamba Ndirakobuca bamutazira ndakugarika. Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu bo basangiye urugamba igituma baramutaziriye ako kazina kanda kugarika, nawe yishura agira ati: ndakugarika bisigura ndakwica atakinya. Na kazina twamuhaye bivuye kunyifato yarafise tukirwana. General de police Ndirakobuca batazira ndakugarika amaze kuzezeshwa amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi, muri yo harimwo ayatandukanye yo mu buyobozi bw'igipolisi cy'u Burundi, umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza n'umushikiranganje ajeje ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'amakomune n'umutekano. Izina ryiwe ryakunze kuza kenshi mu madosi arimwo ayabicwa n'abanyuruzwa no guhangana bikomeye n'abakora imyerekano mu 2015 biyamiriza manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndirakobuca ari ku rutonde rw'abategetsi umwe bwa Buraya na Amerika vyafatiye ibihano bibagiriza ubwicanyi n'ayandi mabi. Ugo rutonde rw'abafatiwe ibihano na Alain Guillaume Bunyoni avuye mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi inyuma y'imyaka 2 ari muri ico kibanza aruriko.
None igihagararo n'ijunja vya Ndirakobuca bingana gute mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD?
Ako kabazo ijwi rya Amerika ryakabajije umugumya banga yahoze ari mu b'imbere muri uwo mugambwe, hama yishura ati: ndakugarika yamye yegereye abafata ingingo sikomakomeye mu mugambwe. Ariko kugera mu 2017 sinovuga ko yari mu bavuga ntigijane. Ashima kwiyegereza ubufisi ubutegetsi n'ubushobozi gusumba abandi. ikindi aragamburukira cyane uba amubereye sebuja mu by'akazi n'umuntu afata ingingo ariko rimwe na rimwe zikaba ingingo gihutihuti nibuka ko muri kahise hari umuntu yigeze kwishira ko amapingu kandi bitari mu byo yarajejwe ntatinya rero gufata ingingo naho yo binyuranye n'amategeko mu kuvuga adududu yako adatinya ni gake Gervain Ndirako buca aboneka ariko aramwenyura abamuzi yamara babwijwe rya Amerika ko ari umuntu atera inkuru atebura cyane kandi akazitwenga kumwe n'abandi abazitera ndakugarika asubiriye Alain Guillaume Bunyoni akunze kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi ari mu mazu yiwe y'agaciro kanini aha utuganuke tw'agaciro kanini umutambukanyi wiwe turimo amamodoka azinze aceza umuziki na madamu wiwe biyambariye amahuzu biboneka kwa zinze ijwi rya Amerika ryabajije umuzi mu ishamba riti Ndirako buca umufuko wiwe ntiwifashe nk'uwa Bunyoni canke n'ukwicisha bugufi nawe ari ku murongo umwe na Bunyoni mu by'umufuko ko ataboneka asayangana ku mugaragaro nka Bunyoni asubiriye nawe yishura ko naho Ndirako buca ivya politique abivugira hejuru atagye umunwa iby'ubutunzi bwiwe bitofa kumenywa n'uwari we wese akabandanya agira ati gusa arabufise ubwo butunzi kuko burya kuva kera ari mu budandaji bw'inzahabu buca mu nzira zinyuranye n'amategeko ahariko bomenya ko Bunyoni naho ubutunzi bwiwe atabuhisha muri politiki avuga make ku mugaragaro ayavuga arayitondera abagabo rero babiri naho batandukaniye Gervain Ndirako buca agiye kumushikira nganje wa mbere w'u Burundi arubatse afisa abana indwi bagizwe n'abakobwa bane n'abahungu batatu hagataho naho twavuze ko mu 1993 yataye ishure akaja mu ishamba amaze kuva muri iryo shamba yamazemo imyaka itari mike yarasubiye ku ntebe y'ishure aja kuminuriza kuri kaminuza ya Espoir d'Afrique iri Bujumbura mu Burundi muri iyo kaminuza akaba yahavanye impamyabushobozi mu 2013 mu gisata c'amategeko
arakoze mugenzi wacu Diane Nenera hazwa yadushikirije ni umuntu ki Gervain Ndirako buca nkuko twababwiye rero makuru yacu araza kwibanda hanini kwigendwa ry'umushikiranganje wa mbere mushasha Gervain Ndirako buca yahora ari umushikiranganje jejwe intwaro yo hagati n'iterambere ry'amakomine amwe n'igenwa rya leta nshasha mugenzi wacu rero eloje burika neza aratubwira ibindi
tumwemeje ijana kwijana
Gervain Ndirako buca yemejwe n'abashinga amateka bose bari bitavye n'abatumwe uko bari 113 ntambo umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye president ndayishimiye yashima guhindura mushikanganje wa mbere arenga yome Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri ku isonga ry'Uburundi Ndabirabe yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshinga amateka kumenyesha niyo amateka yubahirijwe canke yatakurikijwe maze asigura ko ivyakozwe vyisunze ibwirizwa nshingiro
ategeza kwemezwa n'abashinga amateka 63 ndatira y'umushikiranganje wa mbere yemejwe n'abashinga amateka 113 abatayemeje nta numwe n'abatace bayivuze ko nabo nyine nta numwe
reka ni agatumurwa wasa mukuru w'umugambwe senere utavuganwa n'ubutegetsi yasanzwe n'umushinga amateka asanga ata amategeko yahonyanzwe yavuganye n'amenyeshamakuru ahejeje kwemeza Ndirako buca nk'umushikiranganje wa mbere
araza n'iryo tina rikemezwa cyane rigahakanwa n'umushinga umukuru w'igihugu yasabye n'amashinga amateka yuko yemeza cyane akana iryo tina abashinga amateka rero umwe wese kumva ngira ngo tibiri yavuze ati icyo mukuru w'igihugu ariko arasaba nicyo aracyenda
rwasa twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ibihumbi 2020 yifuza ko leta nshasha yo bihagarariye abarundi bose
kibereye nuko uburundi bwubakwa n'abarundi bose uburundi sukasendedefute nuko abarundi twese inama shikiranganje ikwiye kubamo abarundi bose babishoboye kandi nizera yuko batari muri sendedefute bohonge
nayo cyatumye perezida neva kubura arenga iyo mebunyoni kitavuzwe mukuru wa senere akinuganuga
icyo nushimikira ko ni tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe hariho abantu badashoboye hariho abantu bitwara uko bishaki mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe wabwirizwa kuca bikorera akazi uwo barabanebwe akamuha abandi bashaka kurangurura ibikorwa kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kurangureka kwifashisha inzego zijejwa amategeko n'amashinga mateka na yego mateka je ndumva yuko ari bisanzwe
uko biri kose kiboneka nuko yavendera ko bucara afite umuhezagiro wa Tende FDD mu gambo riko butegetsi umwe mu bagize inama y'inararibonye zawo ku gihe kirekire akaba n'umushinga amateka azana ndaruvukanye yabyerekaniye mu byo yavuze ko atamwanya wo gutabigora mu kumutora
yarumije approbation rero si numva kugabanya amatora ukwemeza ijije ni yuvira ijije amatora bijemo aho byanditse ngaho kiretse ko atumvise nabi sinzi ko nubwo ndabagoye kuri sinuko dusomera ukuntu badusaba gukora kuba dusaba gukora nshaka kuvuga urwandiko rwaje baduhaye izina ko approbation ntibaduhaye izina kugira ngo dutore murakoze
yego none mwebwe mwumva ko cya tubigenza gute honorable zeno cye tubigenza gute
siko twabigenza nuko twemeza izina baduhaye nta tablo ikenewe nta matora akenewe turemeza niyo nje mwumva ita approbation
dukoma amashyi
yego
nimuvuge kimwe dukoma amashyi ah
imbere yuko aja kurahira mu nama nshinga amateka ku muhinga mu bakuru wa gatatu bwana Ndirakobu Chaya banje kugenwa na president yongera yemezwa n'inama nkingu z'amateka Javen Ndirakobu Chaya ya mushinganje wa mbere ku nshuro ya mbere aturuka mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushiburengera bw'u Burundi arwe mu mabanga akiri mu bihano by'ubumwe bwa Buraya bizorangira mu kwezi kwa 10 kuza ni bihano bishobora kongerwa kiringo cy'umwaka wisubiriza ku izongerewe umwaka uheze kwa 18 kwa 10 yari yamaze kuba umushinganje umujyango umwe bwa Buraya umwikeka koko yarakoze ibyaha birimo guhohoterekeremo umuntu mu 2015 ubwo giha batavuganwe n'ubutegetsi bwanya kwigendera nkuru nziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cateye impari yagafata kirangije nta wuzi niba umwe bwa Buraya buzoca mutezurira nkuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze mu mwaka uheze mu gukura ibihano kuri Bunyoni yari yayifatiwe mu mwaka uheze nyene yikekwa ko bene izo byaha ibogozi wa Jalengi yome Bunyoni yibukije ikurwa n'ifungwa bya Bisanira Jean mu mwaka w'2007 ico gihe uwo mugabo yari mukuru w'umugambwe Senda ZFDD yaravuga ari kijana hakaba hari abavuga ko umuhisi Perezida Nkurunziza ubwiwe yamutegeka ibyo akora nkuko n'ubu byavugwa ko Perezida Ndayishimiye yatokubahuka gukora ikintu Bunyoni yatifuza canke atemeye kuva umugambwe Senda ZFDD wahoze ari umuhari w'inyeshyamba z'abahutu uraye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'amasezerano ya Arusha ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bakomokamo ku rwego rwa general inyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 unyo nabogojwe yatigeze aho nyozi kirenge ku kirimba cyagenewe umushikiranganje wa mbere akaba yari yanze kuja kuhaba arutisha kirimba ciwe bwite yubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu minsi ishize bene mutambukanye wiwe babonetse mu ishengero rya protestanti bashima Imana kubyo rya Amerika rikesha abaryizeye baraho umukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera aho hantu umugabo wiwe aramushikiranganje yasanzwe akaba hagarutse ari umukuru wa leta maze agira ati nibiri imbere turazizeye atagihindutse leta nshasha yamenyekana mu masaha ari munsi ya 28 za nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze eloje uri kaneza kuri iyo nkuru tukiri mu Burundi turabe ibijanye n'umutekano inzego z'umutekano igipolisi n'inyamiramabi zahinduwe mu gihugu cyose hahinduwe kandi abajejwe ububiko bw'ibigwanisho mu gipolisi ni nkuru tugezwaho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
inzego zitatu zikomeye mu gucungira umutekano w'igihugu nizo zahinduriwe abayobozi izo nazo ni igipolisi gicungera umutekano kigafata n'abantu bibaye ngombwa inyamiramabi zifunga abantu hamwe n'igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka mu gihugu canke mu ntara guhera mu gisagara ca Bujumbura hari ingoro y'umukuru w'igihugu abatwara izo nzego z'igipolisi bahinduriwe amabanga abagenywe nka bose n'amazina mashasha icongeye ko nuko agenywe ivyegera gusa icagira cutwara igipolisi i Bujumbura babaye colonel de police Manirakiza Ernest icagira cujejwe igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka mu gisagara ca Bujumbura nawe yabaye umukenyezi Capitaine de Police Sibomana Marie Rose ku murwa mukuru wa politiki Gitega naho nyene byagenze gutyo izo nzego zitatu z'igipolisi zahinduriwe abazitwara abo bategetse batatu bahinduwe kandi mu ntara zitandukanye z'igihugu guhera ibubanza Bujumbura Rural Cibitoke Muranzya Mwaro Rugigi Kayanza Kirundo Ngozi Bururi Makamba Rumonge Rutana Cankuzo Karusi na Muyinga abandi bahinduwe n'abatwara amashuri y'igipolisi abatwara ububiko bw'ibigwanisho hamwe n'abatwara ibiro bitandukanye itegeko ryatewe ko umukono n'umushikiranganje w'intoragati mu gihugu n'umutekano Gervain Ndirakubuca imbere yuko agenwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere kuri uyu wa gatatu. Icyo bikoze mu gisirikare nta mutegetsi yahindutse. Twashatse kumenya icyo iyo ngingo isigura, maze ijwi rya Amerika ribaza wahora ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi atashatse ko amazina yiwe ashyirwa habona. Uwo yagize ati izo nizo nzego zikomeye kandi zifashe muntu ku mutekano w'agati mu gihugu. Yongeye ko ati abo umushikiranganje ashobora kugena n'ivyegera byo batwara igipolisi mu ntara gusa, nayo utwara igipolisi mu ntara agenwa n'umushikiranganje wa mbere. Uyu nawe nta bubasha yaragifise kandi ntiyari kwemera kuko yarazi ko agira kugwe. Uwo yahoze mu gisirikare cy'u Burundi abona ko abagenywe bose ari ijisho ry'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje yahora ari umutekano ubu yabaye umushikiranganje wa mbere. Uwo yatubwiye kandi ko abagenywe ari mu ntumbero yo kuburizamwo umugambi wose mubi woshaka gushigwa mu ngiro n'uwakuwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere arengiyo mibunyoni hame yoba agifise agashavu. Ubundi yahinduriwe amabanga ni General Gabriel Niyozigama, umuhanuzi mu bya gisivile mu biro kwa Perezida. Uyu azwi nk'umwizigirwa kwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuko bava hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo mu ntara ya Muramvya ihana urubibe na Gitega ahava Perezida Ndayishimiye. Uyu Niyozigama amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko yoba yasubirijwe kugira ngo agenwe mu mabanga y'umushikiranganje w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu ikibanza yabayemo imyaka itari mike ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Umwe mu begereye umugambwe uri ku butegetsi yabwiye ijwi rya Amerika ati ubu kirapanze umukuru w'igihugu ari kumwe na Ndirakubuca Prime Niyongabo na Gabriel Nizigama, nankeka ko abashaka gutoba umugambi w'iterambere tuzobirukana n'ababashigikiye bose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi avuga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Umuhinga mu by'amategeko na politike Janvier Bigirimana abona ko izo ngingo ni imvugo ya Perezida Ndayishimiye vyerekana uko inzego z'igihugu zihagaze.
Turabona ibintu vyankenerwa vyabuze, igitoro, isukari, ibiyeri n'ibindi abantu bakenera mu buzima bwa misi yose. Uko kujuragiza Abarundi, ibi byose byerekana yuko mu nzego z'igihugu hariho ibitagenda neza. Iyo rero umukuru w'igihugu ariko aravuga mu migani kavuga yuko hari abariko bagomba kumutembagaza, ibyo byose tubona yuko biri umwamahinyo. Ashobora kuba hariho icyuka kitameze neza hagati y'abatwara igihugu ku rwego rwo hejuru, twibaza ko yova mu gacerere akaraba icyo ibwirizwa shingiro n'amategeko rikomoka ko bimwemerera. Abarundi icyo bagomba ni umutekano, ni gutera imbere, ni kuronka icyo bafungura.
Bamwe mu banyamigambwe bemeza ko uwoshaka guhungabanya umutekano w'igihugu atokoroherwa. Gabriel Banza Witonde atwara umugambwe APDR yatangaje ko n'abashaka kunaniza umukuru w'igihugu bakwiye gukomborwa bose.
Y'abantu bamenyereye gusasagura amatungo ya leta, abantu bamenyereye kujya ibiturire, hari abadandaza bamenyeye kwikika mu kiza kugira ngo biba bene gihugu, hari abantu bamenyereye kwinjiza ibintu batarisha amakori. Ibyo byose rero usanga abo bantu mwe nabo kugira ngo bashire ku murongo ari ikibazo gikomeye. Mbere niho usanga kenshi bari kubarananiza igihugu. Twebwe twaramaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi, twebwe rero twibaza yuko twashobora kuba hari abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi yifuza gusubiza igihugu mu bihumbi ngo turose twamwemerera, kuko Abarundi twese twahagurukira rimwe kumugwanya.
Amakuru ijwi rya Amerika rifise ni uko umutekano wakajijwe bikomeye mu gisagara ca Bujumbura, Igitega no ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Amakuru y'ijwi rya Amerika arabandanya. Ihindurwa ry'umushikiranganji wa mbere ryakiwe gute imbere mu gihugu no hanze yacu? Abanyepolitike batanguranye umugambwe CNDD-FDD kuva ukivuka, bavuga iki ku ihindagurika ry'abategetsi mu gihugu? Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe muri bo, Leonard Nyangoma, ubu aba mu Bubiligi, arongoye umugambwe CNDD.
Iryo hindagurika rero mu butegetsi nta benshi hari abari baryiteze, ariko benshi rero ntibabyemera kuko umukuru w'igihugu yidodonze kuva kera yuko hari abantu bamunaniye, hari abantu bagira bamukombore. Ariko ntabishire n'umwungiro yanavuze yuko ngo yabagiriye ikigongwe ku mwinga riheze. Rero nta kintu twabivuga ko byinshi cyane carindiriye turabe yuko cyane cyane imvugo izojana n'ingiro urabona hapo y'umusoda asuda ngirango sinzi ko abasivili basana bibagiwe mu babanda ahambaye igihugu
mwavuze mushana y'inyangoma ko uruhagarara cyane umwumvikano muke wari uhasanzwe muri abo bategetsi babiri ku bwanyu uwo mwumvikano muke wavuye kuki watewe n'iki
byo ngo barakwishura kuri icyo kibazo ahanini uwo kibaza abari ndani muri urya mugambwe ariko icyo nubivuga ko nibaza yuko urya mugambwe uri ku butegetsi mudafise vision mudafise karangamutima gatomoye bita ideoloji itomoye y'igihugu yerekeye igihugu cyose ko uko twabibonye kuva bagiteshije ubutegetsi mu mwaka w'2005 ibintu bashize imbere babanje gushira imbere inda zabo benshi inshobora ko bahise batwara indege Falcon 50 nizeye yuko uwayituwe hagiye azoca bikurikirana kuko ikibazo kijya ndege batwaye y'umukuru w'igihugu n'ubu nta nyishu kiratora kandi abayibaye bahazi
muravuze ko uyu mugambi uri ku butegetsi utagira vision ariko abantu bakurikirana politiki y'u Burundi bavuga ko yaba uyu mugambi udafite vision utotorwa n'amajwi nk'uko twayabonye ni kuki iyindi migambi muvuga ko ifite vision itaronka amajwi mu banyagihugu
urabizi mbaza ikibazo uzinyishe cya Frederico gituma iyindi migambwe idashyikira ubutegetsi yoba ifite vision ibyo birashika n'ahandi ko amatora agomba nangaho hose urazi n'abatora abanyagihugu barabagura bakoresheje ibintu byinshi amateleviziyo bakoresheje amafaranga n'ibintu ugahura batoye umwanzi wabo gutora umukunzi wabo birashika no mu bihugu bibavuga ngo birimo demokarasi nibyo bimaze iminsi bishika mu bihugu bavuga byita ko ari ibya mbere muri demokarasi
amakuru ariko yatangazwa avuga ko ashobora kuba n'ihindurwa rya leta akaba nk'abategetsi bashasha bashikiranje bashasha icyo mwiteze muri iryo hindagurika rya leta ni nk'iki
reka tubirabe turabe iyo leta yihutse byavuze yuko noneho ko umushikiranganji wa mbere yahindutse baca bashyiraho leta nshasha byavuze ko ku mugoroba bagiye kuzoba bayishyizeho icyo abarundi biteze baguma biteze si ubu ni kuva mu bukene bw'agakene leta barimo ni kuva mu bushomeri ni ukuronka ibyankenerwa bya minsi yose naba usanga n'ufite agafaranga ntaronka bigura yaba imfungurwa yakaba agasukari kaba agacupa k'ivyeri yaba ibitoro n'ibindi hanyuma ubuzima bwabo bugasubira kumera neza ariko sinzi kuko reme n'imwe sinzi ko ari ikintu kinini kizohinduka
mwavuze mushyira nta nyango bako injyane ziva cyane cyane gukura vision ariko izo njyane mu Burundi zamye ziba murabizi amaleta atandukanye ni kuki ku bwanyu abategetsi bakomakomeye bama badacana uwaka
abategetsi bakomakomeye bama badacana uwaka bijyanye na ya vision nyine ndakubwira igihe badufise ihangiro rimwe ku bijyanye n'ubutegetsi umwe akaba yaje gutwarira neza igihugu ubundi akaba agira ati ngewe ngomba ndashyikire iyi ntebe kugira ngo niye ntunge gushyikire niyumva byo gushyira neza imbere ineza n'abanyagihugu ugahura bibaye umugani aho rero birashoboka yuko haba abategetsi batumvikana bagaca basamburana hanyuma urumva twebwe urumva turi mu ndwara z'igisota kuva 66 gushyika n'ubu nta cyahindutse ariko
abatwara baravuye mu gisirikare nk'uko mubizi
oya nta gisirikare bavuyemo bari muri cyo nta bavuyemo urabona ko babahamagara n'amapete yabo generale naka generale naka
Leonel Nyangoma murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika
yego nawe urakoze Federico kondera kamo
Ndiye ahiye ariko mata. Niki mwinyegera ariko. Abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe bugo.
Yego rata. Urumunya rusange kazi kuko ndi bagenda binyozora nka sabo.
Ari kabira simuhumuruka mana. Shofe,
wenda wana shaka uri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Ngiki? Ndukumva ko muri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi. Yapa pa 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 pa. Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolencia Rural.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije kuri cyo kiganiro wagiranye n'umushinga na Leonard Nyangoma makuru arabandanya ku rundi ruhande mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Janvier Bigirimana ayoboye ishyirahamwe Tournons la page Burundi riharanira demokarasi n'intwaro ibereye mu Burundi ishami ry'ishyirahamwe Tournons la page riharanira demokarasi n'intwaro ibereye muri Afrika iri mu gihugu c'Ububiligi bavuganye na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Icya mbere twavuga nuko iyi ngingo kuba yafashwe n'umukuru w'igihugu twibaza yuko atagitangaje ko hari hamaze iminsi hariho ibivugwa bitari bike haba ku mbuga ngurukana rumenyisha nke n'amajambo yasubizwa n'abategetsi bo hejuru harimo n'umukuru w'igihugu. Icya mbere tubona yuko gukuraho umushinganji wa mbere yari ahari umuperezida Ndayishimiye nyine yikingiye yikingiye kubera yari yamaze kuvuga ko ari abantu bagomba kumutembagaza twibaza rero yuko yari karavuga ari uyaciye akura bikumvikana yuko ahanini kwabaye kwikingira gusumba kuronera ineza inyungu z'abarundi. Kumbure twari kuryoherwa iyo twumva umushikiranganji bashitse ari umushikiranganji azanye ubuhinga azanye impinduka kumbura kaza avuye n'umuntu utaratumenyereye mugabo akaza ari umuntu aje gukora ibikorwa by'ubuhinga mugabo gushyiraho ujerovendera ko buca twibaza ko ataco bihindura kiniya ku bijanye n'ingene iyo leta izokora nako iyo leta nta n'uramenya abazoba bayigize mugabo igituma tuvuga dusi nta kinini bihindura ni uko ujerovendera ko buca asanzwe ari umujenerale yari asanzwe akorana cyane n'abo bandi tumva bahinduye nubwo mu Gifaransa visage yabagiye kuba baramuswa ayo mabanga hambaye mugabe by'uko hari bigiye guhinduka ntibiboneka neza n'ingingo hanini rero umukuru w'igihugu yashizeho mu kwikingira ubundi nk'abarundi cyane nk'abanyagati y'akazi na muntu kuzana umuntu nkandira ko buca twumva umengo no gusuzugura abarundi cyane no kwifatira mu gahanga kuko n'umuntu yabuzwe mu bwicanyi butandukanye n'umuntu yamaze kuja ku bihano vya Burayi aja ku bihano vy'Abanyamerika n'umuntu uje atagiye guserukira umuntu uko bikwiye kuko mu Kirundi baravuga ngo nta wiruka yikoreye urusyo ivyaha yakoze kuruhu yatoteje abarundi mu ngingo yagiye afata no mu minsi iheze twumve ngo nta mpinduka n'izo haba kumbure ariko reka turinde turabe leta aza kuhashyira
ku bwanyu none nk'uko muserukira ishyirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu leta mwe ku bwanyu mubona yoba ibashimisha yobihe muri ko muranebagura ko muravye igenwa rya JV ndira ko buca ko mutabona ko ari kintu kinini kizohinduka ku bwanyu leta yobashimisha yobimeze
gute. Icya mbere kintu kibabaje ni kutwama turi muri leta z'igisirikare twari twifuza yuko hajaho leta y'abahinga leta irimwo bose atari leta y'umugambwe CNDD-FDD leta irimwo abarundi kuko ingorane ya mbere uno munsi umugambwe CNDD-FDD dufise ni ukwifata nk'umugambwe ugize igihugu noneho umukuru w'uwo mugambwe Deveriano ndi kuri wowe yari iciye umujya mu kuvuga yuko ngo CNDD-FDD ngo ari Uburundi ni kuvuga ukundi bashaka kuvuga yuko atawundi muntu afite ikintu amaze atawundi muntu afite ikintu yokora mu gihugu atari uwo munsi CNDD-FDD iyo ni ingorane leta rero yoza yoba ari leta y'abahinga leta ikeneye gutunganiriza abarundi cyane mu gutora umuti w'ibibazo byugarije abarundi ibibazo bihambaye kandi bizwi ni ibibazo by'ubutungane budashobora gukora kuri bose ni ibibazo by'ubukene bwugarije abarundi ni ibibazo by'akarenganyo gakorerwa abarundi ni ibibazo bijanye n'uko hari ugutunga kurenze kukagwa gatoya abandi bari mu bukene buzuri inzara ikindi nacyo kibazo kiri uno munsi ni kurya ibiturire kwimonogoje muri bamwe bamwe mu bari mu nzego za leta ni ukudahana leta rero yoza ifasha abarundi yoza ari leta ikeneye ko haba ituze mu gihugu kandi abarundi bose bateza kungana imbere y'amategeko.
Murakoze turabashimiye.
Murakoze cyane nanjye ndabashimiye.
Anna turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Murakoze mwari muri kumwe na Ryan Itanga ishaka twongere tubasaba imbabazi ku kuntu amakuru yatarasohoka neza mu ntango y'ibiganiro byacu ariko mubandane mumviza radio y'Amerika mukunda cyane. Ndashimiye Dieudonne Cyubahiro wadufashije kwegeranya amakuru tubashikije.